Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Muramutse Fidel, turahera ku mugabane wa Afrika. Muri Sudani haracabandanya havugwa amakuru y'intambara ihari. Igisata cy'ishyira mu mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR gisaba ibihugu bibanye na Sudani kuguma vyuguruye imbibe zavyo ku bantu bahunga intambara yadutse muri Sudani ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kane. Kuva iyo ntambara itangura hagati y'igisirikare cya Sudani hamwe n'umuhari w'abaparakomando abanyesudani ibihumbi barataye ingo zabo mu gutinya ko bashobora kuhasiga ubuzima. Komiseri mukuru wa HCR Filippo Grandi yarasubiyemo akamo katewe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres gasaba ko intambara zihagarara abashamiranye bakaganira kugira bagarukane amahoro. Yavuze ko ibi ari nkenegwa kugira ahantu abantu ntibasubire baguhunga. Naha gahengwe k'intambara kongerejwe ayandi masaha harabaye gutana mu mitwe i Khartoum no mu ntara ya Darfur y'uburengero ejo ku munsi wa kane. HCR ivuga ko abanyesudani hafi 20,000 bahungiye muri Chad bavuye muri Darfur, imwe mu ntara ya Sudani zasinzikajwe n'intambara. Basanze abandi barenga 400,000 bahunze mu ntambara z'imbere yaho. Anne Catherine Schaeffer aserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OYM yavuze ko benshi mu bariko barashika muri Chad muri iki gihe bakenye ibya nkenegwa mu kubaho kwabo kwa minsi yose, harimo ibifungurwa, amazi n'uburaro. Ejo ku munsi wa kane ONU yarasohoye $3 million z'amadolari yo gufasha kwakira izo mpunzi nshasha ziriko zirashikira muri Chad. Muri Afrika kandi ni muri mu biganiro hagati ya Ethiopia na n'umuhari bagwana Ola, ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Ethiopia hamwe n'abarobeli bo mu muhari Oromo Liberation Army canke Ola mu funyavunyo birabandanya mu izinga rya Zanzibar giye gukira Tanzania. Ibiganiro byatanguye ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa kane biriko bifashwamo na Kenya hamwe na Norvege. Abasesenguzi babona ko bizotuma haba icyizere ko intambara zigihe kirekire zabaye muri Ethiopia zigiye kurangira haboneke umutekano. Ibrahim Rahibi, umusesenguzi mu bibera muri ako karere, avuga ko ikibazo leta ya Ethiopia ikwiye gukorana ubuhinga n'ubwitonzi ari gushyira abasirikare ibisirikare byo mu ntara zose mu gisirikare kimwe cy'igihugu. Yaragabishije ko mu gihe bitokogwa mu bwitonzi bishobora kuzoteza ukutumvikana n'intambara. Rahbi yavuze ko leta ikwiye kurondera inzira yo gukorera hamwe n'intara kugira inkozo zose zikugwe mu banyagihugu no muri abo basirikare zishyizwe hamwe. Utwigoro twa leta ya Ethiopia two kuganira n'umuhari w'abarobeli bo mu ntara ya Oromo ntituvugwa ko kumwe. Bamwe barashima ko ari ntambwe igana ku guhagarika intambara burundu n'umutekano, abandi nabo cyane cyane abanyetiyopiya baba muri leta z'umwe za Amerika bagasaba ko aba Oromo bakwiye kubanza guhagarika ubwicanyi imbere y'uko ibi biganiro byari kuba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Afrika kandi mu bijanye n'umutekano, igitero cyakozwe ku basirikare mu buseruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi wa kane cyahitanye abasirikare 33 hamwe n'abandi 12 bakomeretse. Leta y'icyo gihugu yavuze ko cyabaye mu gatondo kejo ku wa kane ku ikambi y'abasirikare y'Ugaru, intara yo mu buseruko bwa Burkina Faso. Igisirikare kivuga ko abasirikare nabo bishe abakora iterabwoba bashika kuri 40. Burkina Faso ni kimwe mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika bihanganye n'intagondwa z'abayisilamu. Haruhande ya Burkina Faso zarakwirakwiye no mu gihugu kibanye Mali zica 1,000,000 by'abantu hamwe n'abarenga 2,000,000 bataye ingo zabo.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo muri Nigeria igipolisi kiriko kiratohoza ku bantu hafi 29 banyurujwe mu mihana yo kumugwa mukuru Abuja mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Abategetsi bavuga ko abantu bitwaje inkoho bateye imihana yahitwa Yewuti batwara abantu n'amaguru mu ishyamba, abo bantu bakaba barimwe n'abana. Icyo gitero cyarateye amakenga ku mutekano muke urushiriza kwigaragaza muri Nigeria imbere yaho bagiye kwinjira mu irahira rya Bola Tinubu nka perezida mushasha wa mu kwezi kuza. Bola Tinubu niwe aheruka gutsinda amatora mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Igipolisi cyo mu gisagara cya Abuja cyavuze ko kiriko kiratohoza kuri icyo gitero kikazotanga ibyo kizoshika ko mu bihe bya vuba. Nta muhari n'umwe uriyitirira uku kunyuruza aba bantu. Umukuru wa mukuru Abuja wari umaze imyaka mu mutekano, naho abajejwe umutekano bakigwana kugira batorere umuti ibibazo by'umutekano muke muri Nigeria, cyane cyane mu ntara zo hagati mu buraruko bushira uburengero no mu buraruko bushira ubuseruko. Ariko kuva mu mwaka uheze umugwa mukuru Abuja ukunze kubamwo ibikorwa byo guhungabanya umutekano. Mu kwezi guheze ibimenyeshamakuru byashikirije ko bitwaje ibigwanisho bateye banongera baranyuruza abantu bashika ku 9 i Abuja. Ariko abategetsi ba Nigeria barahumuriza ko mu kuvuga ko abajeje umutekano bariko barakora batiziganya kugira ubwo bwicanyi buhagarare.
Urakoze ariyo subigira imana ku makuru yo hijya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Rwanda inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano mu karere ka Huye zaratakaje icyizere cyo kubona abantu batandatu baguye mu binogo by'amabuye y'agaciro.
None rero muva agahinda karenda kuduturitsa umutima. Iminsi ishize ari 7 twicaye hano. Ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo uhingure.
Uyo ni umubyeyi w'umwe mu bafatiwe mu binogo by'amabuye y'agaciro. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yacitse muri Tanzania ejo kuwa 4 mu rugendo rw'iminsi 2 muri icyo gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ihamagarira ubutungane bw'u Burundi kudaca urubanza ruhengamye muri dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashitse muri Tanzania ejo kuwa 4 mu rugendo rw'iminsi 2 yakiriwe na Perezida Samia Suluhu Hassan w'icyo gihugu. Kuko byemezwa na Perezidansi y'u Rwanda, abakuru b'ibihugu bagiranye inama ya bombi imbere yuko binjira mu ibahuza n'abayobozi bari kumwe ku mpande zombi. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri inkuru.
Kugeza ubu ibyo abakuru b'ibihugu baganiriyeho by'umwihariko ntibiramenyekana ku buryo burambuye. Gusa amagambo ya Perezida Paul Kagame yasohotse ku rubuga rwa Presidency y'u Rwanda avuga ko ibihugu byombi bisangiye ubucuti n'ubufatanye bushingiye ku gushaka guteza imbere ubuzima bw'abaturage ku mpande zombi. Yavuze ko urubyiruko rw'Abanyafurika ruharanira gukora no kwiteza imbere. Ati tugomba kurushyiriraho uburyo butuma babasha kubigeraho. Iyo niyo mpamvu turaha. Uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame muri Tanzania rubaye mu gihe akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika kavugwamo ikibazo cy'intambara hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Congo. U Rwanda na Tanzania bihana umupaka na Congo, kandi u Rwanda rwakunze gutungwa gatoki muri iki kibazo. Ntibiramenyekana niba haba hari icyo abakuru b'ibihugu bombi bavuze kuri iki kibazo gihangayikishije akarere. Ikindi bitaramenyekana ko wabaganiriye ariko kivugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ibihugu byombi biherereyemo ni imishyikirano hagati ya leta ya Ethiopia n'inyeshyamba za Oromo Liberation Army zayigometseho ibera muri Tanzania mu kirwa cya Zanzibar. Biteganijwe ko Perezida Paul Kagame azarangiza uruzinduko rwe ejo kuwa 5 nk'uko bitangazwa na bimwe mu binyamakuru byaho muri Tanzania.
Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch rihamagarira ubutungane bw'u Burundi kudaca urubanza ruhengamye muri dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni. Iryo shyirahamwe risaba ko horungikwa abahinga bigenga bazoja gukurikirana urubanza rwiwe kugira ruburanishwe mu mwidegemvyo. Inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikanez.
Ishiramu mwaza makungulani ya katee kakakine mwamu nuri sichi cha New York muri Amerika Human Rights Watch libuga kori sama kenga kurubanza rugu wa hoza ya mushika nganji wa mbele Burundi rushobora kutaba mwide genze wabacha manza viga tumare nganywa mwigani ochihari ya Clementine Domonto ya mushakashati wiji ochirahamu ya kumugani wa Afrika ya juja Amerika ibirovdi na irobi ya siguye kimutuma kugira izo mwonge nge
Les circonstances opaques de l'arrestation d'Alain Guillaume Bunyoni sont assez caractéristiques de la manière dont les affaires politiques sont souvent traitées au Burundi on a remarqué
ifatwa y'imugifungu rya Alenge yo mebunyoni ni gicapo cyuko nimanda za politike ziburanishwa mu Burundi abategetsi bamaze imitsi n'inshi batavuga hafungiwe kandi twaronse amakuru ko mugore wiwe n'abana babo bane bafungiwe mu rugo imitsi 5 kubwacu ubutungane ntibukwiye kuba igikoresho cha politike canke ukunyinyurana hagati y'abanyamugambwe ba CNDD-FDD ingingo yo kumukurikirana mu butungane bwirizwa kwisunga amatohoza yigenga kandi
criminelle complète et indépendante.
Kugira izo bishoboke Human Rights Watch dibona ku butungane bw'u Burundi bubwirizwa kwemera indorezi mva makungu zigenga
pour un procès équitable nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants
dusaba ko haja indorezi zigenga kandi umushinga ntaye bunyoni akubahirizwa hisunzwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana n'umuryango wiwe kubyerekanye indorezi dokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu banza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka kazi na muntu cyo kimwe n'abaserukira igisata cy'agateka kazi na muntu muri Afrika
des hommes et des peuples
General Bunyoni yarongoye ubushinganje bw'umutekano hagati y'2017 2015 2020 mico kingo cha kabiri urwego rw'ipolisi wiketswe kuba rwarakoze amabi menshi ataragezwe imbere y'ubutungane Clementine Domonto ye nanke kafise kubyo igipolisi cyagirizwa kandi byotegerejwe kuja mu byaha rengi yo Bunyoni yagirizwa ko yakoze
Human Rights Watch avait publié plusieurs rapports de 2015 2016 et les années qui ont suivi
Human Rights Watch yasohoye amaraporo menshi mu 2015 2016 n'imyaka yakurikiye twatohoje ku byaha bikomeye bihohotera kiremwa muntu twariboneye ubwicanyi inyuruzwa ukubareza igufa abantu ukubafatira ubusa ari benshi twarabonye abagize inzego z'umutekano bakubitisha abantu amabuye amatafari ubugi bw'inkoho canke ibyuma abenshi barurwaruka rwagizwa kuba mu mirwi rwanya leta
groupe armé d'opposition.
Ukwijo shirahamwe risabira General Bunyoni kuronswa ubutungane ni nako risaba ko bahuye n'amabi y'igipolisi batunganirizwa.
Pour le moment, il n'est pas clair si les charges amenées contre monsieur Bunyoni vont prendre en compte la période qu'il a passée en tant que ministre de la sécurité publique.
Kugeza ubu ntibizwi n'ibyo Bunyoni yagirizwa hazojamo izigihe yamushikanganje umutekano. Muri Human Rights Watch dusaba ko habaho amatohoza yuzuye ku mabi ya kozwe igihe Bunyoni yari mu mabanga kubwira umuntu wese yoba yarakoze amabi icyo gihe ashengezwe cyo bakibaye ikimenyetso ko abategetsi bashaka kurangiza ubudahana ku byaha byabaye mu njyana z'2015 n'imyaka yakurikiyeho
pendant et suite à la crise de 2015.
Kuvuga rwa Twitter kuri wa gatatu imfura ya Bunyoni ubu itari mu gihugu yanditse ivuga ko ifatwa rya se ataho ritandukaniye n'inyuruzwa kubera atamutahe wo kumuhagarika wigeze ushirwa habona yanerekanye agashavu afite kubona umubyeyi wiwe wundi n'abavukanye biwe bane bamaze iminsi bugaranywe batemerewe kuva mu nzu mbega gatera soni kuri abo bose bari nyuma y'ibi bintu niko Dahorene Bunyoni yanditse mu ndimi z'Igifaransa n'Icyongereza kuri wa gatatu kandi umutambukanyi wa Bunyoni yarumvirijwe mu butungane akaba yaherekejwe n'umukuru mu rwisende hasho gato y'akazi na muntu mu gihugu amasoko yacu mu butungane yari yavuze ko kuri uyu wa kane General Bunyoni nawe yaje kurengutswa imbere y'umushikirizamanza akizwenza wa Repubulika kugera igihe twateguriye inkuru amesha makuru bagenzi bacu bari ku biro by'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika batubwiye ko batari bwamubone nyamara mu rwego rw'igihugu jejwe hagati y'akazi na muntu wari wabemereye ko amuherekeza bari biteguye mu nyuma mu ijoro hafi isaha 2 amasoko yacu mu gisagara cy'ubutunzi yatubwiye ko uwahoze yamushikanganje wa mbere yumvirijwe mu biro by'iperereza n'umukobwa wiwe yasubiye ku rubuga rwa Twitter avuga ko agatera soni kubona se yumvirizwa mu kinyegero mu igendereza bamwe mu bakurikiranye hagufi dosi yavuga ko bimwe mu byari karabazwa birimo ukuba yaranse kuja kukirimba cyagenewe abashikanganje wa mbere ugupanga ngisha amazu yiwe ku bushikanganji bw'umutekano yahoze arongoye hamwe n'ubugayi umukuru w'igihugu Anyati mandichenge mvugi duwi lozi mshikiza manza kizigendo wa republika na tena na inyuzi kwa kumote wa mbele mwigani ocha vugi duwi nzeko za reta ya kuzekua lengi yome bonyoni ya kulikila nwa kubzaha joku hunga wanyumuteka na wigi hugu kuhunga wanyabutu nzi wigi hugu nukurondela inyungu za kazi za shimu mategeko hisu nzwe gitaro ocha mategeko manavzaha chuburundi ala museya giriwe nivi vzaha generali bonyoni ya shawura kufungwa kugela kumnyaka minongi tatu eloje ulikaneza ijuja Amerika.
Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi n'iz'umutekano mu karere ka Huye zaratakaje icizere cyo kubona abantu batandatu baguye mu binogo vy'amabuye y'agaciro inyuma y'indwi zibarondera. Eric bagira ubusa yari muri secteur ya Kinazi adufitiye idonido y'iyi nkuru.
Imashini zisanzwe zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda ubu ziri mu bikorwa byo gushakisha abantu baguye mu kirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro ni mu murenge wa Kinazi ihuye mu majyepfo y'u Rwanda. Bwana Andre Kanama, umuyobozi w'akarere ka Huye wungirira ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yatubwiye ko bamaze iminsi munani bashakisha aba bantu gusa icyizere cyarayoyotse.
Birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoranga abantu icyizere nyuma y'icyumweru imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa, ariko twajya kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse ngira ngo nawe mwabibonye yuko amamashini amaze gukora ahantu hanini cyane zimashini uko arenye ziriho zirakora akazi kugira ngo dushobore kugera ku mwobo nyirizina bigaragara yuko abantu binjiriyemo. Icyizere rero navuga yuko nyuma y'iminsi irindwi abantu bari mu butaka dusanze hari ugihumeka byaba ari ibitangaza, ariko Imana buriya igenda ikora ibitangaza. Turizere ko wenda ko bavuga ko hari harimo n'amazi ushobora gusanga wenda abantu batarabaye desidirate, gusa turifuza yuko Imana ikora ibikomeye tukabageraho byibuze tukagira abo dushobora kurokora bakiri bazima.
Ukinjira mu cyanya cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyose kigoswe n'inzego z'umutekano kugeza ku mukuru wa polisi mu ntara y'amajyepfo. Hari ihema ryicaramo imiryango yabuze abayo bagera kuri batandatu, Madamu Maria Nyirabagenzi. Hari abisenge neza be babiri bari mu gisimu kiri gutabururwa.
Dufite abana bacu baringira akamaro z'igihugu, abanyeshuri, abagabo bafite abagore barapfakaye, abana amashuri barayaretse, twakoresheje imbaraga zacu tubarihirira, none birangiye tubahombye. None rero muva agahinda karenda kuduturitsa umutima. Iminsi ishize ari irindwi twicaye hano. Ingorane ni ugupfusha, ntubone n'umurambo ngo uwushyingure.
Nta muturage usanzwe wemerewe kugera ahashakishwa baguye mu butaka. Hari abapolisi bashinzwe kubakumira no kumenya ikibagenza. Ku mpande hari abaturage babuze ayo bacira n'ayo bambira. Mushimiye Imana Rebecca na bafite umwana Aimable Mbonigaba wagwiriwe n'iki kirombe ahorana ifoto ye yafashwe mu buryo bwa gakondo. Uyu mubyeyi yataye icyizere asaba kubona ifoto y'umwana we mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo azayishyire kumva azamushyinguramo.
Mfite ifoto y'umwana wanjye urimo hano muri iki kirombe. Mwayimfotorera nk'abayobozi
gute?
Kamfotorera ifoto nyine yenda nazamubona nkaba nayimushyiraho nyine akagaragara. Abantu bakamubona tuyo umwana twari tumuzi ni uwacu.
Ushaka kubikora gutyo?
Kubera icyumweru tumaze hano twaje hano ku wa kane, none uyu munsi akaba iminsi icyumweru kirenzeho umunsi umwe. Gusa banagira icyizere ko umwana akiriho.
Ubutegetsi bwa Huye bwahakanije ijwi rya Amerika ko buzi abacukuraga amabuye y'agaciro muri iki kirombe mu gihe cy'imyaka ine.
Kugeza ubu ntabwo ubuyobozi bw'akarere ntabwo tuzi wahacukuraga.
Hamaze igihe kingana iki bahacukura?
Amakuru tumaze kubona ni uko ari hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine, ariko ubwo nyamukuru ubwo niyo mpamvu navuze ko inzego z'iperereza ziri mu kazi kazo, buriya tuzamenya neza nyirizina igihe byatangiriye tumenye ngo ni imyaka ingana.
Abaturage nabo ntibamuzi, ariko hari uko bamwumvaga mu buryo butandukanye.
Twe nk'abaturage ntabwo twari tubazi, ariko nanone nk'abantu babuze ababo tukibaza ngo niba ikirombe kimaze imyaka ine gicukurwa, ese umudugudu umunyesibo n'ubundi buyobozi bubakurikiye ikintu cyagiye kumara imyaka ine kuki batakizi?
Twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa. Niko twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa w'umusirikare nta kindi.
Ubutegetsi bwa Huye bugasaba uwahirahira kongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko.
ubundi abantu bacukura ku buryo bwemewe bisaba yuko haba hagiyeho ingamba zishobora gutuma umuntu atagira impanuka. Ukora rero ubwo bucukuzi mbere na mbere yitekereza kujya gushaka amafaranga, ahubwo natekereze ubuzima bw'abantu, atekereze ingaruka zishobora kuza nk'izi ngizi turiho duhura nazo, ku buryo abicikaho atari ibyo amategeko arahari azajya amuhana.
Kugeza ubu hari abahoze bategeka umurenge wa Kinazi, yaba gitifu w'akagari, uw'umurenge, uwarushinzwe ubutaka mu murenge n'umukuru w'umudugudu, bamaze gufungwa nk'uko akarere ka Huye kabibwije Ijwi rya Amerika. Gusa hari abatubwiye ko abafunzwe bagera mu munani. Inzego z'umutekano n'iza gisivile zirinze ko twatambagira ubuso bw'ahacukurwaga amabuye y'agaciro. Ikibazo gikomeye kuri rubanda rwibaza n'uko mu myaka ine mu Rwanda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hataramenyekana uwayacukuraga. Huye ikavuga ko bizatangazwa n'urwego rw'ubucukuzi, mine na peteroli mu Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha. Umwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu Rwanda utashatse kumvikana yabwiye Ijwi rya Amerika mu ijwi rya ati urwo ni urucabana, uwo ntiyayoberana, ahubwo biterwa n'imbaraga afite. Yirinze kugira ikindi arenzaho, natwe twirinda kumubaza kari murore. Ehe bagira ubusa Ijwi rya Amerika ihuye mu wajyepfo y'u Rwanda.
Impunzi zavuye mu gihugu cya Kongo ziri mu ikambi ya Mahama mu buseruko bw'u Rwanda zisaba amakungu gukora ibishoboka byose umutekano ukagaruka mu gihugu cyabo bagataha. Abo banyekongo bamaze imyaka irenga 25 mu buhungiro bamenyesha ko barambiwe kuba mu mahanga. Inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na Desire Hatungimana.
Izo mpunzi z'abanyekongo ba mu ikambi ya Mahama zaratakambiye umushikiranganje ajejwe ubutabazi abaserukira ibihugu vyabo mu Rwanda n'amashirahamwe mpuzamakungu bagendeye ikambi ya Mahama kuri no wa kane kugira birabire uko izo mpunzi zibayeho. Zabasavye kuzigarukira kuko zifise ibibazo vyinshi, bimwe muri ivyo nibijanye n'uburezi vyashikirijwe na Mutijima William aserukira impunzi zamuka muri Kongo.
Icyo dukeneye n'uburezi bufite ireme nkuko mwabibonye. Hari abana dufite bahunze mu minsi ishize ariko batari n'uburyo busubira ku ishuri. Icya kabiri ni ubuvuzi. Batekereza ikindi kindi cya nyuma ari uburyo bwo kongera inkunga muri rusange.
Kuri izo mpungenge umushikiranganji Kayisire Marie Solange yabamenyesheje ko bohumura kuko ikibazo bakizi.
Nuko abana baje vuba ntabwo twashoboraga guhita tubashyira mu mashuri kuko ikibazo cya mbere ni uko muri DRC biga mu Gifaransa. Bisaba yuko babategura kugira ngo bazatangirane n'abandi umwaka w'amashuri utangiye. Turakomeza tubikore, abari nkamira baratangiye ariko n'abari hano bagomba gutangira bakiga ururimi buhoro ariko bakanintegra kugira ngo nibajya mu mashuri yabo bazabashe gukurikirana n'abandi.
Hampande ivyo bibazo bijanye n'ukuntu izo mpunzi zibayeho mu buzima bwabo bwa misi yose zisaba kandi amakungu kuzivugira no kuzifasha kugira zishobore gutaha mu gihugu cyazo zikareka kuguma zitwa abanyarwanda kubera inyungu za bamwe bamwe.
Icyo tubwira imiryango mpuzamahanga ko leta y'utubiziranyeho kutwaka uburenganzira bwo kuba abakongomani ni ikibazo n'abana babo bazabyara batazashobora gukemura kubera ni iwacu tutabisabye, ni iwacu twabisanze kandi n'ubutaka bwacu babuze uburenganzira bubwiyandikaho ko bubwabo. Ubutaka ni ubwacu bwigarurwa n'abatari bene bwo, rero ibyo bazakora byose ariko igihe kizagera isi yumva ikibazo cyacu dusubizwe ibyacu, duhabwe imitungo yacu cyane cyane ubutaka nk'abarazimyazi n'abo twashyizeho bapfa buri munsi.
Uwuserukira igihugu cya Suwede mu Rwanda yaramenyesheje ko ingorane ziri muri Kongo bazizi kandi ko bazikurikiranira hafi kugira ibibazo bihari bitorega umuti.
We are also of course extremely concerned about the
turajwe ishinga cyane n'ubugizi bwa nabi buri kuberabera muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo kandi ndi kumwe n'abagize umuryango w'ubumwe bwa Buraya twafunditse ko aya makuru tuyashikana mu biro byacu bikuru ejo haheze, twafunditse ko tubijyane Buruseli kugira ngo abantu bahabwe amakuru neza ibi bitabandanya gutera intambwe bije imbere.
Umushikiranganji Kayisire arizera ko ubwo rugendo rw'abaserukira ibihugu byabo mu Rwanda ruzofasha ibitari bike. Amenyesha ko ari nabo basanzwe bakorana ku munsi ku munsi.
Iyo abantu bumvise ibintu neza bakamenya ibibazo bihari bakora ku bisubizo. Ibisubizo twifuza nuko impunzi ziba mu gihugu zikomeza gufatwa neza, ukabaha ibyangombwa bikwiriye ikiremwa muntu
ariko icyakabiri nuko mu bisubizo birambye habamo no gufasha guhunguka ababyifuza. Impunzi z'abanyekongo rero zimaze igihe kinini cyane zibyifuza ariko bitaragerwaho, ngo turizera yuko bari budufashe mu buvugizi kugira ngo nacyo kizagerweho.
Igihugu cy'u Rwanda kirimo amakamba 5 y'impunzi abarizwamo abantu 126,299 nkuko ibiharuro biva mu bushikiranganje bujejwe ubutabazi buvyerekana. Ikambi ya Mahama ni irimwo benshi bangana n'58,103 harimwo abanyekongo barenga gato 19,000 abasigaye bakaba ari abarundi. Iyo kambi ya Mahama yubatswe mu mwaka 2015 yabayemwo ubwa mbere abarundi bari bahunze umutekano muke warangwa mu Burundi inyuma yabashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi ku igenekezo rya 13 kwezi kwa gatanu mwaka 2015. Kugeza ubu ubwo bushikiranganji mu byo bujejwe harimo impunzi bumenyesha ko abarundi 30,573 bamaze guhunguka kuva mu mwaka 2020. Umushikiranganji Kayisire Marie Solange akamenyesha ko bashimira leta y'u Burundi ukuntu ibandanya guhimiriza abahunze gutahuka. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Kutaganiriza abakiri bato ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biri mu bituma abana b'abakobwa batwara inda batifuza kandi bakiri bato mu rumonge. Mu mezi 6 arangiye haharuwe abarenga 30 batwaye inda bakiri bato. Ibindi kuri inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifashishije n'inshuti zayo mu Burundi, murayisomerwa na Thierry Vendashimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ibiharuro dukura mu kigo c'ishirahamwe igitaye neza y'imiryango ABBF mu rumonge byerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi 6 aheze. Muri abo harimo 6 basamye inda bafise imyaka 15, abandi 7 bakaba bafise imyaka 16. Iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagacaha baheba kwiga. Josephine Rufyiri ajejwe ugwaruka aho mu kigo ABBF aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro.
Ntibiteye akoba cane ariko kandi biranagateye kuko si bike. Iyo aba byari byoshobotse ibyo biharuro byogeye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje.
Muri ico kigo citaho ineza y'imiryango barakira ugwaruka bakaruhe inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Bikorimana Charles umubyeyi wo mu Rumonga ati haracari ababyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo.
Novuga ko ari migenzo ya kera yazingamitse abantu, ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza, ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekirondoka bijanye n'amakara meza ngo abona base niwe yobibaganiriza, se nawe ugasanga ntabironkera kanya ajya gupfupfura ikaronderera rasiyo.
Uko kudahika iyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato. Manirakiza Yvonne Ange Belize aserukira ugwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo.
Ego igituma atikingira uwo mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byaye no kwikingira, kandi nacyo ugahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana. Ntibabereke umwe ngo uhuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima guma bajya kuronera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo.
Ariko umubyeyi Bikorimana Charles we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni.
Si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu vyerekirondoka rijanye n'amagara meza, bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero n'ukuri bazi mu bigero ingene habwirwa kugenda bitunganije.
Ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise. Josephine Rufyiri:
hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko, ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akababona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka, canke nawe yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoyi, ugasanga ashinye kubirondera mu nzira zitarizo.
hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto. Muhigwe Dondaxi n'umunyeshure mu Rumonge.
Abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitanye imimenyero na motari, bakamenyeza amalifti higembe mu mahe cha deplacement gacha kijya. Rero uwo motari rero nabacarandura ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agacarandura ukuntu amusaba mu bushurashuzi.
Abandi bagirizwa guhenda bo bigeme na barobyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu Rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu. Bamwe rero barahendeshwa kaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza.
Juti mwese mukunda radio ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose.